mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Tugine kerezo gya 2026 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro by'uno wa mbere muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Muze gutana umugwayo watapu bumva no muri babwashwa kugira ingwane kandi no gupfaga wagiye kwa muganga kwatonda sizere ugashika sizere ku mugoro shika mwijo rufunaga no kuri wa mugwayi atanutse ufise umuhembo katusanga byose birabaye ngora.
Uyu numwe manyagihugu ku ivuriro rito y'Inyaruca mu ryo muri commune Bukeye intara ya Murambya avuga ku kibazo cyo kutihutirwa kwakigwa kwa muganga kwera ubwinshi bw'abantu ngaho mu Bukeye. Iyo nkuru irimuze tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abayisilamu mu makamba atandukanye ahungemwe impunzi z'abarundi ejo barahimbaje umunsi mukuru w'Iraidi. Turaza kubabwira uko vyari bimeze. Kimbere kuja mu ntara no makami manze ndabwire muri make ko mukuru igihugu ca Chad Idriss Deby yatangaje ko igihugu ciwe kizotahukana abasirikare bacu ari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika mu gihe kitoshigikirwa mu kuronswa imfashanyo kugira ngo ico gihugu cisununure mu butunzi. Ivyo perezida Idriss Deby yabishikirije kuri no w'Imana mu kiganiro yahaye ibinyamakuru mu Bufaransa. Bimwe mu bihugu Chad ifisemo abasirikare bagiye kugarukana amahoro ni nka Mali, aho Chad izabwa gatatu mu bihugu bifiseyo abasirikare benshi mu nteko za ONU MINUSMA. Chad kandi ifise abasirikare 2000 bari kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria na Kameruni. Kubwa perezida Idriss Deby umwaka uza wa 2018 ni wo mwaka wo gufata ingingo mu gihe ataco hinduka. Haheze imyaka itari mike igihugu ca Chad kiri mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi vyunyuwe n'ibiciro vy'igitoro vyakorotse ku masoko mpuzamakungu. Abasirikare ba Iraq ku munsi w'Imana niho binjira mu gisagara ca Mosul mu ntumbero yo kuraba ko bokura ico gihugu mu minwe y'abagwanyi w'umuhari wa leta ya Kiislam. Umwe mu ntwazangabo za Iraq yavuga ko 70% by'uturere tugize igisagara ca Mosul bamaze kutwigarurira. Lieutenant Colonel Salam Ol Obedei yatangaje ko abarwanyi baharugwa mu 100% ari bo bagisigaye muri ico gisagara, mu gihe yindi ntwazangabo ivuga ko baharura imisi mike gusa igisagara ca Mosul le cyose bakaba bacifitiye mu minwe. Abasirikare ba Iraq batanguye urugamba rwo kwigarurira Mosul kuva mu mwaka w'2014 bafashijwe n'inteko mpuzamakungu zirongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko naho bishoboka ko Mosul igaruka mu minwe ya Leta, hari umuhinga w'Umunyamerika avuga ko afise amakenga ko Leta isa n'ititeguriye neza guca ishinga ubutegetsi bugenzura igisagara. Michael aramutswa bushikiranganje mu bijanye na politiki y'amakungu mu kigo Brookings Institution cyahi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hashobora kuvuka uyundi mugwitanga w'intagondwa z'aba Sunnit avunira akagohe leta guca iha imyanya imirwi yose mu burongozi bw'ico gisagara atari uko ngo baba baruhiye ubusa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko we n'abasenateri bagenzi we bo mugambwa wa Republicane batorohewe mu mwiteguro murantunga bamazemo imyaka 8 two guhindura itegeko ryo kwivuza ryashizweho na perezida Barack Obama yahuzwe aramutse Amerika. Ni mu gihe kuri no wa kane ari abasenateri bategekanya kwemeza canke guhakana itegeko ririho ubu bakarisubiriza n'irindi rishasha bateguye riha abanyagihugu uburenganzira bwo kudahanwa mu gihe atagakarata kitwa assurance maladie ko kwivuriza ko bafise. Itegeko rishasha kandi rikuraho amafaranga leta yategekanya yo kuvuza batishoboye n'abafise uburyo buke. Rikura kandi amatagisi ku butunzi n'imigambi itandukanye ya leta fasha bakene n'abagendana ubumuga. Inama nkeguza amateka ya Amerika igizwe n'abarepublikani 52 kuri 48 b'abademokarati yamara abashigikiye iryo tegeko rishasha bafise ubwoba ko ari nkamwe. Babiri muri abo bakenguza amateka b'abarepublikani batotora iryo tegeko utwigoro twabo twose twa tubaye impfagusa. Bane muri bo bakaba bamaze kumenyesha ko batarota baritora uko rimeze ubu. Nchi nshuti bakunzi bira diju gya Amerika muri ko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho nyene muratwumva kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro byacu muce kuri gwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nayo kuri gwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu kiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikazi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze hari bonekeza ubukene bw'amazi atangwa n'ishamwe Regideso mu gisagara cha Kirundo muri iryo shirahamwe basigura ko byaturutse ku ipompo imwe yahiye iyo pompo ikaba yakwega amazi ava mu isoko yashikana mu mihana itandukanye igize intara za Kirundo hivyinshi kuri no nkuru tubibwirwa n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Kirikivomo aho bita kumarimano ni mu mwonga ugabura umutumbo wa Kibuburu na karatiye yakavogero yo mu gisagara cha Kirundo muri no misi kuri iryo vomo hama umurongo munini w'abavomyi ku rugero rudasanzwe ubwo bwinshi buturuka ku ikena ry'amazi atangwa n'ishyirahamwe rya leta Regideso ataboneka mu makaritiye
kibazo cy'amazi nyine hamurikiru nta mazi turonka bikwiye nk'ubu aronka umuntu atamagara afiseho kuvomino mugabo agacabura amazi kibazo cy'amazi no cyagoranye cyane ukurabona nk'aha ari nk'abavaha iyo kure batanacyo kuza kuvomina kashobora nda kuvuna gutya baza kuvomina kandi hari abantu benshi twe nkatwe heshi turi hamwe kukweza amafaranga yo kuvoma amazi ngacu atubara amazi kuvoma
ikibazo ukwezi kose kuraheze hafi n'iminsi hejuru Regideso ahubwo sinzi ikintu yoba yifuza ku mazi n'abanyagihugu
iyo atamuntu afasha kuvoma muri ico kibanza abatagira inguvu bataha uko baje
marima nahurira ko nyange gushaza Kibuburu hariho rupfunda ya mbere mvoma ngaha ku marimano kubera ikibazo cy'amazi aba yaheze mu mabombo harimo na no muri home hari igice gitoya kivome n'abatavoma ku mote hari umusora jendwe gucungera amazi basize abona ko abana batonze umurongo n'abasora batondesha umurongo kandi ahuze na gatoya yirirwa tanari yibuyirwa hano kohera mu gatondo nka 10 ni aba yageze hano gushika nka saa 3 z'ijoro ari hano acungereye amazi abujije gato usanga abasore ingwano acavoma aba basore bakomeye bababoye nta mwana asubira kuronka amazi cyo mukecu
uyu mukenyezi avomera mu ihoteli avuga ko ubukene bw'amazi butuma imigenderanire hagati y'ihoteli n'ingenzi itosekara uruhombo rugakurikira
ubu nyine ihoteli yavuze ati amazi je amahera ntanga none abakenda ndaya yonze dahagarika ihoteli bidayugira kubera nta amazi barakoresha ku munsi w'2015 ayabuze ama ntamazi ahari ntamazi afise abaye nyine bari yarangye bakemera ajya amahera y'ihoteli yose babahaye akayavomesha akayakoresha hahombera nta yunguka nta kintu na kimwe yunguka
Achaji
jiri, armuchiru mwe, arabuka tini wijire jen, nzafuraza bachirebeshi ndose, ezo chendo kayo kubomesha, neo kumesuzi.
Muri hoteli rama, I hoteli ya mbere nini ikoresha amazi menshi, yeyu ngonganije ukundi kukibazo cha amazi. Yara nituye, igipolisi kijejwe ukinga impanuka, kiraheza kirafasha, uyu numwe mu bakozi b'iyo hoteli.
Ibaze ko dushobora nka maritiro nk'atandatu y'igitoro, fata igitoro cy'1.5. Kasanze nk'ituru zitanu ko duvomeshwa nka mililitre. Dongo twararabigwa byo dusanga ni ibintu bihombe twaba dusanga dukora tukugara. Ndo twashye tugira rero ku stock strategique turakora ishimita ibikono tafite ibikono ziko bikamwa amazi. Urashaka mbere nga hanye shimire bimwe bivuye ku mutima protection civile ko badufashije cyane gose. Ndashaka gushimira nga hanye muje mutima bivuye ku mutima umuyobozi mukuru yaduhaye yadutije kamwe kuza kutuvomera nje nibaza ko no mushingano zabo ni protection ça fait par protection civile ahari abantu benshi batandukanye b'ingeri abakuru abatoyi n'ibiki mugabo turusha n'utego n'amakino kuko uraza anatamaza hari urabona ingwara zose nziza
ikifuzo cya bose nuko amazi ya Regideso yosubira kuboneka uko vyahora igisata cya Regideso mu Kirundo gitanga insiguro zibiri kwikena rya amazi kubera ko amapompo aduza amazi akenera umuyaga nkuba muri Rejidezi bavuga ko ikurakuranwa ryo kuronswa umuyaga nkuba rituma amazi ataboneka umwanya wose bati iyo amatara acitse ibikorwa byo kuduza amazi birahagarara iyi nsiguro batanga ni pompo yahiye iyo nayo ikaba yakwega amazi iyakura muri rimwe mu masoko amazi aturukamwo imbere yo gushika mu itangi avanamwo aduzwa mu gisata cha Rejidezo mu Kirundo bavuga ko abandanya bagerageza gutora umuti w'ikibazo cy'iyo pompo yahiye mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco ndarurinze tubwire abatwumviriza yuko ubwo bukene bw'amazi bwibonekeza kandi ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri commune Bukeye intara ya Muramvya abanyagihugu bahivuriza bakavuga ko batoroherwa mu gihe atamazi ahari iyo nkuru turacari ko turayibatunganiriza mukazoshora kwikurikirana muri inondwi ariko tukivuga ivyiryo vuriro tugaruke ku nkuru y'abanyagihugu badashobora kwakirwa neza kubera ubwinshi bwabo aho bavuga ko inkurikizi ari nyinshi harimo n'ugutu tahaba tanonse umuti umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye kuri iryo vuriro rito y'Inyarucamo riri muri commune ya Bukeye intara ya Muramvya maze adutegura ino nkuru.
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo muri commune Bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishikindwi muri iyo ine ariyo Rango, Rubirizi, Gatare na Ciyaga niyo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'intara ya Muramvya yindi tatu ariyo Mugera, Mbuye na Mugina niyo muri komine Mbuye ihana urubibe na komine Bukeye bisanga intara ya Muramvya. Ivyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri nkuko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya bimenyesha. Inkurikizi ni keha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakirwa. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo
batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwishyu bw'abantu ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza n'ejo mushobore kuza kugaruka kwivuza
cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje wiwanje hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise cyabambira yuko imiti ya malaria nzosura kuyitora bukeye imiti narayirose.
Ariko rero abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira. Ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga
wagiye kwivuza ha mukabura imiti ingwara ibandanya igwira mu mubiri kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya marari kuko dukunze kuyigwara ku bwishi.
Iyo hageze ku mugoroba nka saa kumi wakorotse ugenda ijoro biba ari intamba imaze gutana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi wa murwayi ashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa no kwa rusa turarara ubusa wagiye kwa muganga ukatonda asizere ugasiga asizere ku mugoroba urumva urarara ubusa umunyeshuri yagiye kwishura akaburara kukushika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanutse ufise umuhembuza kandi usanga byose birabaye ingorane.
Iruhande y'ingorane yaba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye. Aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa n'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nkuko babitwiganira.
Abaganga hari gihe bafatiyirwa cyangwa ugasangana abanyene ni bake hari gihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri akajana muri biri
hariho bazana umuvyeyi wabakagiye kuraba uwo muvyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma asinzika.
Aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya ariko kandi n'imiti ikongerezwa.
Dusaba ko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye ingwara icipfupfa hara kukaba nk'ugupfupfa haza. Twasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nk'abegereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke Kivoga bakaguma nk'iyo canke abegereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho oba mitende.
Ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye. Amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko givurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane. Icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batange amakuru arambuye. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Tukiri mu ntara twibutsa ko amashama kingira ibidukikije mu ntara ya Makamba atera kamo leta y'u Burundi gufata mu minu kibazo cyo gukingira ibinyabuzima biba mu mashamba cimeza ya commune Vugizo. Ayo mashama abivuga afatiye ku kageso k'abanyagihugu bamaze iminsi bahiga inkende kugira ngo bazifungure canke bazikure ko insato zazo. Arayivira Nkunda niwe tubaza ino nkuru.
Ushitse mu ishamba cimeza ryo ku musozi Rukambasi ku mutumba wa Kagege ntawomenya ko higeze kuba ibinyabuzima by'inkende. Hagati ya rino shamba cimeza hari utuyira twinshi tunyuragiranwa biboneka ko ducamwo abantu baje muri rino shamba. Abagegereye bemeza ko ari abahiga b'inkende. Abazi rino shamba cimeza twaganiriye bavuga ko kera byaremye inkende zaguma zinyuragiranwa ariko ubu umunsi uhera batazibonye. Ku bwabo banyagihugu biboneka ko ziriko zirazimangana uko iminsi ihera. Aba ni bamwe mu bo dusanze iruhande yaryo bemera ko bazihiga ku mvo z'ubukene.
Kugira umuntu hajye inkende imiki gihe ni ubukene inzara nyinshi yateye. Oya kase inkende kera hazatwa niyo mpana ico gituma umuntu kera ingeza ariho ntanza ari hari nifasha kwirirwa ubusa kuko urashaka kwirirwa ubusa umunsi wose umva yibonye ntaje akakwirya uyifasha urayite. Yo ubuzima buragoye sinka kera ubuzima bw'ubu kugira uronke n'igihombo ushaka kujya uriruka hari gitana kironko nico gituma rero ushobora kurondera kugerageza ikintu cyose ushobora kuronka cyunyura utishoboye niba ushobora kugira nkero ubwo wishoboye ntashaka kwirya ugerageza kuyihisha kugira ntagire numwe kubona. Ngize amahigwe kuronka iyo nkende umujyango urabaho neza
umuntu ashaka kuyigurisha kugaya yisumemwo tudufashe umujyanye uko nyine nk'intunga no hona mitende ubiguriye umuntu apana iyo wahitse cewe manda igushimo 50 kubera ubunyi nzaje harimo nyine mu Burundi yashaka gusaidi ya umwisi 2-3 bisunze kwiba cyane umva wivye arabacha bakugira nabi cyaho gapfungwa ukagira iki mugabo ngo bagushe yankende ntubucivye buringa tamo ntabone nkwirikize ni batafata kibazo nyabirimo.
Hari n'uyundi muce w'abanyagihugu wiyemerera ko nyabuna izo nkende bazihiga bazishaka ko cane cane isato zazo. Abo banyagihugu bakemeza ko bazikuramwo imiti imwimwe ivura ingwara zikomotse ku burozi bw'ibintazi nk'ubusazi bwo mu mutwe. Uyu munyagihugu avuga ko atarota hagarika uruhigi rw'inkende.
Uruhigi rw'inkende ni wa mwuga nyene abasoko kuri nyene bavuga yuko baturaze tubona yuko mwuga nyene uzoduteza imbere nyene wo guhiga mu kibano aha nyene turahiga n'abayibanyi bagahiga urumva nta kuntu wo kwaruka nyene urumwana muri kino gihe ngo reke kugira guhiga nyene nawe ubona n'abasoko kuri bose ari byo baturaze ziheze hari n'ibindi bikoko kuri jewe ntacho nabona. Natwe twakuze tubona abasogokuru ari bo bazihiga gushikana n'ubu kabisa uhuza twebwe abahigi sinzi uko leta nyene babishobora nyene ikaduhuza sinzi
uko ibintu biri. Ivyo binyabuzima by'inkende bishobora kuzozimangana mu gihe atacokorwa kugira ngo abanyagihugu batahuzwe ko bategerezwa kubana navyo batavyikoze ko nkuko bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe yitaho gukingira ibidukikije bavuga. Aha David Ninteretse arongoye Root and Shoot Burundi gishinze gukingira ibidukikije atanga umuco w'igikenewe gukogwa
nka muri komine Vugizo zidakingiwe zo zidashobora guhera kubera bamaze kuzirya burya kare nk'umukiriya cy'inyanzara kica nk'iha muri Vugizo warabona ahantu mwarabwira nk'inkende nk'ubu hasigaye inkende nk'eyi zaragabanutse kurugero runini ubu rero inkende zaragabanutse rwose ikenewe no guhimiza bene igihugu hama tukaraba yuko imigendezanire bakaruha inyigisho ibibazo bazozimara zose batangure kujya tujyana twebwe abantu kuba antu canke tuzimaze naho nuko nabanyagihugu batizo kumye yuko nk'umugiye nk'ubu bamukira rugendo giye kuzohora abaza ari benshi mu Burundi etizo hinjiza amahera menshi ya gaciro ikibazo kuronka amahera ya gaciro urumva natwe n'abacuko turavyara batushabaho neza kubera amahera ya gaciro afasha igihugu ibintu byinshi tutogerageza ngo tusamara cyangwa hagira umuntu asamara kuri ibyo bikoko mugabo rero giye kwigisha umunyagihugu akaba n'ibihumbi 10 canke bingahe ashaba nakumenga n'ibintu byo gufikira no hanyuma ashaka gutakaza ikiwe ngo raje muri ivyo bintu
uretse ibinyabuzima bigizwe n'inkende bibangamiwe hariho n'imafu zitanguye kwicwa zikaribwa n'abanyagihugu amakuru dukura muri ako karere kavugizo akemeza ko haheza amezi atatu imafu imwe iriwe n'abanyagihugu yishwe n'abantu bataramenyekana imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe we Alan Eve Irankunda. Mukanya turakubitira amakambi kugira ngo turabe ingene abayisilamu bahungiye makamba atandukanye bahimbaje umunsi mukuru ya Dayidi. Ariko imbere yaho tubabwire ko rino genekerezo isi yose iriko ari tariki isi yose ihimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibiyayuramutwe. Uwo munsi none ngaho mu makambi mubabwiye iki? Hari ibiyayuramutwe bihari byibonekeza? Mushobora kutwandikira utuyimere twanyu kuri radio yacu @gmail.com. Tugarutse rero ku munsi ejo abayisilamu ariko barahimbaza umunsi mukuru w'Iraidi mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Impunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi zarahimbaje uyo munsi. Abarundi bahungiye muri iyo kambi icifuzo cabo ni kimwe gusa, Uburundi buronka amahoro kugira ngo bashobore gutahuka mu vyabo no mu babo. Inkuru irambuye no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Byari byishimo byinshi ku bayisilamu bo mu ngambi yo mu Rusenda ubwo bafatikanyaga n'abandi bayisilamu batuye Kenya, Nundu ndetse na Mboko ho muri sekiteri ya Tanganyika mu gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani bari bamaze mu kwezi kose ubwo bizizaga ibirori byabere muri gatunguru ya kabiri kuba mate kuri kino cumweru tariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2017 ahari yateraniye abayoboke b'idini rya Isilamu barenga igihumbi hirya no hino mu mayira yo mu Rusenda wahuraga n'abayisilamu bitandi abagabo nabo bambaye amakanzu n'ingofero baramukanya bifurizanye Eid Fitri nziza abandi nabo bikiriza ati Eid Mubarak. Ubwo abayisilamu batuye muri inkambi yo mu Rusenda basobanura itangazamakuru yuko Iraida bari uburyo bwiza bwo gushima Imana no kurushaho kuba umwe basaranganya duke baba bafite. Ibi babivuga bashingiye ku butumwa bahawe na Sheikh Kasim Hamisi Muganza wayoboye isengesho ryo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani.
Mukuri turashimira Imana kubona Imana umwaka wose itubeshaho tukabona uyu munsi wa Eid al-Fitr ugeze. Turashima kubona twafunze ukwezi kose kandi twaguhejeje n'amahoro. Turashimira Imana mukuru alhamdulillah kubona twebwe twafunguye Eid. Turashimira Imana abantu bo mu Rusenda bose dufatane mu nda twese tube ikintu kimwe kubera Eid al-Fitr iwacu. Mukuri dukundane tube ikintu kimwe nkuko Sheikh atubwiye ati uronka bikenya asangire n'abagenzi biwe ndane twese tubikintu kimwe. Turashimira Imana.
Ubuwe ni kugiye kwese abagenzi bawe hangaha batishoboye ndabona muri benshi hangaha.
Beshi batishoboye alhamdulillah twarabahaye muri laidi nabandi batishoboye alhamdulillah barashobora kuducira muhira tukabafasha ibyo dufite bikenya. Imana ivuga ati bikenya ubisangira n'abagenzi.
Abayisilamu bo mu Rusenda kabasaba inshuti n'abavandimwe kurushaho gusengera amahoro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo impunzi zibanze iki gihugu zizabone uburyo zisubira mu Burundi.
Abantu bose bari ngaha mu nkambi n'abantu bari hanze y'inkambi yuko bodufasha dugasaba Imana kuruno munsi umeze nk'uno munsi w'idi yuko twosubira iwacu no mu vyacu twese dugahurira hamwe dugasengera hamwe abari hanze y'igihugu bikaba icyumvira aho bari hose yuko bosaba Imana Allah idufashe yuko twosubira mu vyacu.
Iraidi yizijwe kuri kino cumweru tariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2017 abayisilamu bakaba basangiye na zimwe mu nshuti zabo amwe mu mafunguro bari bateguye
kuri uyu munsi w'abayisilamu. Miceri n'imiceri, nyama n'inyama, imikeke n'imikeke, indagara n'indagara barajyaneza cyane n'ababanyi bose.
Inkambi yo mu Rusenda ikabarizwamo abayisilamu 700 n'imisigiti 4 ndetse ngabo ku bwijwi rya Amerika muri gatunguru ya kabiri ho muri sekiteri ya Tanganyika.
Vedaste Imahama hahungiye impunzi z'Abarundi nta minsi mikuru yahabaye nk'uko abifise babikora yamara duke bafise badusabikanije na bagenzi babo b'abanyarwanda bo mu murenge wa Mahama bari bagiye kwifatikanya nabo nk'uko mu byumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
abayisilamu bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama kuno w'Imana niho bifatikanya n'abandi bayisilamu ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'Iraidi mu buryo buke bafise. Bari bavuye mu misigiti basanzwe basengeramwo mu yindi minsi baja ku kibugaho bose bateraniye. Asmani Munezero, umwe muri abayisilamu ba Mahama, yamenyesheje ko atamisi mikuru nyezi na bagira nk'uko byari biri mu Burundi kubera ubuzima bwabo bwahindutse cyane.
Kuna munsi munsi w'Iraidi cyane yumva neza bisanzwe nk'impunzi, kuko hari ibintu bimwe bimwe usanga impunzi itaronka mu gihe uburyo buba budakwiye nk'uko biba bikenewe. Ku munsi w'Iraidi umuntu ategetse kuba yanezerewe n'umuryango, bambaye baryohewe, batetse muhira umuceri agatumira ababayi n'abandi basilamu. Ariko kumva z'uko ata buryo murabizi abana nta mpunzi bambaye zishasha, kandi bategetse kwambara umugore nuko nyene baguma bambaye za mpunzi nyene. Muri make jewe ndumva yuko umunezero tuba tufise kuko ikifungo twirangije ata muntu yagwaye. Ariko ku buryo bwo kunezerwa ngo umuntu yanezerewe nka kurya abandi banezerewe nk'abari hanze y'inkambi, nshaka kunezerwa kimwe.
Selemani, umwe mu baserukira abandi midini ya Isilamu i Mahama, yamesheje radio Ijwi rya Amerika ko amafungo ari igikorwa kitoroshe ku muntu w'impunzi, ariko ko abatari bake bagerageje kwifata. Ntahakana ko hariho abo vyanse kubera batinya kubura utwo bafungura dufadika mu gihe baba bari mu mafungo.
Kare tukiri Burundi wacu umuntu yarafunga yizeye ko ifutari za mfungurwa dufungura bujya ku mugoroba twifunguruye biza koroha, ariko kubera ubu ibihe turimo bitoroshe biratugora. Umuntu afunga yibaza ati mbega noneho nihagera nimugoroba biragenda gute, ndaza gufunga mfungura za ntete baduha z'ibigori canke se bwa bugari ugasanga ni igikorwa gikomeye.
Ntabo byo bitirimutsa mu kwemera kwabo?
Benshi barahari, hari abavuga ati mu gihe turi impunzi n'ubundi turapfunzwe, ariko mu kwemera kwacu siko bimeze. Iyo umuntu ahari hose ni itegeko ry'Imana, umuntu aho ari hose ategereza kuba ari karagenzurwa n'Imana kumbure ni kibanza Imana yamushizemo ibishaka kugira ngo irabe ukuntu yihangana.
Abayisilamu bo mu ikambi y'impunzi ya Mahama ntibatambiye birorera kuko hari bagenzi babo bo mu murenge wa Mahama bifadikanije nabo. Hategekimana Hamadi, umuyobozi aserukira abayisilamu mu murenge wa Mahama, amenyesha ko urukundo rw'Imana arigo bari bagiye kubereka muri ibi bihe bigoye barimwo.
Dushingiye ko umusilamu ari umuvandimwe w'umusilamu, mu myemere yacu ntitujya tureba ibihugu cyangwa se ngo turebe amasura, ahubwo duhuza ukwemera. Rero kuva abavandimwe bacu b'Abarundi kuva baje bahungiye hano muri uyu murenge wacu wa Mahama, twunze ubumwe. Iraidi ya mbere twayisengeye hano ku kibuga kuri musigiti wacu ubona, n'iraidi ya kabiri byari ngombwa rero kuri uyu munsi ngo duhuze ubuvandimwe natwe tujye gusengana nabo mu ikambi n'abavandimwe b'Abarundi duhuje ukwemera.
Abavandimwe bawe b'Abarundi babonye abandi bayisilamu baba banyi abaturanye ngaha nyamuno no murenga Mahama, mubona babishimiye?
Nukuri ngereranyije urebye hagati yacu urukundo twahuzanyije, kacyayi twagiye dusangira, amazi twasangiye, ndetse ku mafunguro yose bari bafite baduhaye ikaze, baduhaye karibu.
Mwamenya ko aho mu ikambi ya Mahama hari abayisilamu barenga 1,500 nk'uko abaserukira abandi babitumenyesheje. Mu minsi iri imbere bamenyesha ko bagiye kuronka umusigiti bazohora basengeramwo bakava mu mahema barimwo muri kino gihe. Abayisilamu bo mu gisagara ca Kigali baramaze kubemerera amabati, nabo bakazoca babumba amatafari baduze impome nk'uko babandanije babitumenyesha. Desira Tungimana, i Mahama, Ijwi rya Amerika.
Akaba ari no kuri iyo nkuru ya Desire Hatungimana duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Muri ivyo harimo ikiganiro muri Isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mururanigwe Innocent Kimenyi yakoze ibikori nka na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahaze tuzosubira ejo nkawo twatanguriye mugirindwe nzita.